SBS Radio.
Nshimire mwebwe mwese muri kumwe natwe iyi ni SBS mu kirundi ku mazina nitwa Jean Paul Amedenizigama ndakengurukiye mwebwe mudahengeshanya kubana natwe SBS mu kirundi ushobora kwikurikirana uciye ku mbuga zitandukanye podcast Google Play hamwe n'ahandi kuri Facebook ugiye yura dusangayo mu kwandika SBS kirundi no musereyo tugiye kuyaga numwe umushitsi wacu muri iki kiganiro ya twemereye kutuyagira ngene yiyumva n'ingene amerewe inyuma yo gusanga uwo babana yaranduye ikiza COVID-19 ni Sandrine Kaneza turi kumera muri iki kiganiro ariko mbere yaho tumira mate mukanya turagaruka sbs.com.au Kaze rero nkuko narinda yababwiye ndi kumwe na Sandrine Kaneza ndaguhaye ikaze kuri SBS mu kirundi.
Murakoze cyane Amede.
Nuko mbega ubu turiko turavugana neza na neza wumva umerewe gute imbere yuko tuja mu idonido giki kiganiro.
Ubu tuvugana nta bimenyetso bya COVID-19 afise ariko tukimenya ko mutoyi wanje yagwaye COVID twarafashe nk'iminsi ibiri hama turaje kwivuza. Hama dusanga turi ni negatif.
Mwasa basanze mutanduye.
Twasanze tutanduye. Ariko nyene twari dufise ibimenyetso nko kumvurushe, kumva ufise gripe, ufise ibicurane. Bamwe muri twebwe bakamene ku mutwe ariko ubu turashima Imana tumeze neza.
None Sandrine kubana n'umuntu muzi ko yanduye byarabateye ubwoba canke mwavuze muti nibisanzwe n'ingwara nk'izindi
hano kuri birateye ubwoba kuko ubibona muri uvyumva mu radio kabona mu televiziyo ubona umenga n'ibintu byakure umenga n'ibintu umenga iki kiza sico umenga ntikibaho ariko bimaze kugushika ko ni ibintu biteye ubwoba kuko uriyumvira ati ndifata gute Jande horavuga kwambara gafukamunwa ukibaza ndaza kukambara ndi mu nzu bigenda gute wo muntu tumushira hehe ndacane cyane kuma musangiye ibintu byinshi ari ubuzu bwa sugumwe aho maho mufungurira umva ni ibintu ni ibintu bisaba kufata ama
ingingo zitandukanye
ingingo zikomeye cyane kuko umva nawe ko bitoroshe umuntu mamubanza mubana mu nzu
none Sandrine muyo mubana murambara gafukamunwa mu nzu ntimusangira akazu ka sugumwe ntimusangirira hamwe byifashe gute kuba ariko baratwumviriza kumbure kugira bashobore gutahura
akimenya ko agwaye bwa mbere byaratugoye twabaje ko tubikora hama ariko mu nyuma toleta koresha iyiwe hama akaguma mu cumba tukamuzana ivyo kujya ku muryango ntashobora gusohoka hama twebwe tugiye hejuru kuja twambara ubufukamunwa hama ikindi twarafashe amabwiriza yo kwirinda tugura amaproduit yo gupomba kugira ngo yice amabakteri numva nico kintu dukoresha yavuye mu cumba agiye gukoresha akazi kwa sugumwe aca pompa umva ni ibintu biteye ubwoba kuko asohoka mu cumba uravyumva ko yigura umuryango nk'umuntu ashaka kuja hejuru ucuguma hasi ukarenda akarengana
mbese muragabishanya akababwira ati ndagiye gusohoka ndaje murindira ibintu
nk'ibi oya turamwumva turi hasi umuntu ashaka kumwumva nk'uje ndi mu cumba ashaka gusohoka nkumva ko nawe avuye mu cumba agiye gukoresha nk'akagazo ka sugumwe hama
ugacubangira ukarindira
gaca ndindira gushakarengana urumva ni ibintu bitoroshe cyane haba yemeye kuva mu cumba guma mu cumba mukuri ntivyoroshe na gato kandi urumve n'ibintu aba yakoresheje ngene cyo tubigirira isuku n'ibintu sibintu byoroshe na gato
Sandrine reka ndagushimire cyane kuba uri kuratuganirira ndabibutse yuko iyi ari SBS mu kirundi Sandrine kubari ko baratwumviza bashaka kumenya mbega arifuza gashaka nko gusoka kuja kota akazuba mu mwemerere
oya gushika ubu ntibirashika kuko batubwiye amabwiriza kuko baraduhamagaye abajeje amagara y'abantu nk'uko abantu bose banduye COVID-19 barabahamagara umva baraduhamagaye umwe wese baramuhamagara bakamubaza ingene ameze nabo baramuhamagara ubwiwe rero ico badusabye nuko tutohura rero bisigura ko yemerewe kuja hasi canke gusohoka ari uko atamuntu n'umwe ari muri salon
yego
yo honyine yemerewe gusohoka
Ego, mbega Sandrine, ndaguciriyemo hagati aho mwebwe mu bantu mubana hari uba yarikingije muvuge mutikumbure ibyiza byo kuba umuntu yarikingije nibyo byatumye abandi batandura canke nta muntu arikingiza mu bo mubana.
Ego, mama na papa barikingije bari bamaze gufata urukingo rwa mbere. Umva nibaza ko navyo bishobora kuba byarafashije cyane kuko mama yaragize ibimenyetso byinshi by'uko agwaye COVID ariko ukabona ko akomeye. Nibaza ko bishobora kuba byarafashije cyane. Hama nawe nyene uwo yafashwe uwo munsi nyene yafatwa yari afise yari kuja kwigirisha urukingo. Natwe twari dufise amahondevu yo kuja kwikingisha.
Ego, mwari mufise isango ryo kuja kwikingisha. Bababwiye ko bidashoboka kubera
ntibishobora gushoboka kuko urindira ukabanza ukamara ijya iminsi 14 aha dutegereza kuja kandi uza kwipimisha mu ndwiza kugira ngo turabe ko ta COVID 19 dufise niho twemerewe gusohoka ubundi ntidushobora kwemerewe gusohoka nta kintu na kimwe dushobora gukora.
Benshi hari abavuga bati urucanco ntirukenewe COVID n'ibintu abantu bariko baravuga bya politike n'ibiki n'indwara nk'izindi wewe ko uri mu babana n'umuntu yanduye ibyo bintu abo bantu bo babwirika
je kintu nababwira nuko bigitangura n'ibyo abantu bose bafite ubwoba kubera urucanco ariko uye aho tugeze tubona ingene abantu bapfa n'ingene abantu bakingiwe badashobora gusinzikara nibaza ko umuntu wese ahari n'ukuri yofata icemezo kugira ngo aje kwikingiza kuko nibaza iyo umuntu akingiwe ko aba proteje gusumba
yego iyo umuntu akingiwe nyine abakingiwe
ntasinzikara rwose.
Murakoze cyane Sandrine, turiko turarangiza kino kiganiro ku bantu biyumvira yuko COVID 19 ari amajambo, ari politike, ni indwara, ni ntoya, ni gripe nk'izindi, irakira nk'izindi, wababwira iki?
Ico novuga nuko iyi COVID 19 ni indwara irahari. Irahari kuko iyo maze kugira umuntu muri kumwe igwaye niho ucubona ubukare uburemere bwayo kuko urumva iyo umuntu ayigwaye arakorora arashuha narabibonye ataco dushobora kumufasha adashobora kumwegera ikintu novuga nuko twobandanya twikingira umuntu uko abishoboye twakuririza ry'amabwirizwa leta tubwira tukikingiza nta kindi nta yindi solution mbona kuko
murakoze cyane mbega ubu umugwayi wewe amerewe neza.
Ego, ubu yatanguye koroherwa uko tuvugana ku telefone hamba tukamubaza iminsi yose uko ameze.
Sandrine Kaneza, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane Ahmed.
Murakoze cyane rero uyo yari Sandrine Kaneza kuba dufatiye mu mpera z'ikiganiro twariko turayaga ingene amerewe nabo babana nyuma yaho basanze murumuna we na wenyine yarandukiza COVID. Mwamwumvise ushaka ibi hamwe n'ibindi biganiro ugiye kuri Facebook no ku mboga ngurukana bumenyi zitandukanye urasangaho ibiganiro byacu mu kwandika sbs.com/au/gahitamye ikirundi. Bye bye, nitwa Jean Paul Amede.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi arigo sbs.com/au/gahitamye radio app.